bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nchuti bakunze.
Barishe umwana w'umukobwa w'impunzi agiye ku ishuri bamaze kumwica niho impunzi zo ngahe murongo zafatwa na gashavu nabo bongera babona uwundi muntu nyene w'umubembe ategereye uwundi mudama avuye kwa muganga baramukubita baramugirira nabi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bamwe ikambi ya murongo iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha agaruka ku ntandaro w'icuka kibi n'imigenderanire itari myiza hagati y'izo mpunzi n'abanyagihugu b'abakongomani baba murongwe. Iyo nkuru co kimenyerekeye y'abagize umugwi ujeje gutegura amatora mu gihugu c'u Burundi seni barahiye. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwiye muri make ko abantu bashaka kuri 23 bishwe mu bwicanyi buhagaze kumoko bwabaye hafi y'umugwa mukuru wa Ethiopia mu mpera z'inondwi iheze. Ubwo bwicanyi bwadutse ku munsi wa gatandatu nyuma y'ibirori byo guhimbaza igaruka mu gihugu ryahoze ari umukuru w'umuhari wabitwaje ibirwanisho wa Oromo. Uwo murwi w'abaroberi uherutse gusinya amasezerano y'amahoro na leta ya Ethiopia muravyibuka. Amakuru amwe atangazwa akavuga ko umurwi w'abagizi ba nabi bateye ingo abantu na maduka ari mu karere ka Burayu ni mu ntara ya Oromia ikikujwe umugwa mukuru. Abantu amajana n'amajana bamaze guta ingo zabo kwera ubwo bwicanyi. Abategetsi bakavuga ko abantu bashika kuri 70 bahagaritswe n'igipolisi mu mvo z'amatohoza. Kumugabane wa Afrika kandi sentare mpuza makungu mpana vyaha yaraciriye urubanza munye politike w'umunye Kongo Jean-Pierre Bemba rw'umunyororo w'umwaka umwe kuvyagije byo gupfumbatisha ivyabona mu rubanza yaburanishwamo niyo sentare. Ariko ikavuga ko atazopfungwa bivanye n'imyaka yaramaze mu munyororo. Bemba atabwa rumwe na perezida Joseph Kabila yari yararekuwe na CPI mu kwezi guheze abona gusubira mu gihugu ciwe gukora ibikorwa vya politike ndetse arashikiriza kandidature yiwe mu matora ategekanije mu kwezi kwa 12. Ariko sentare ya Kongo yubahiriza ibwirizwa nshingiro yaramwankiye ivuga ko atemerewe kwitoza kubw'ivyo vyaha yagirizwa na CPI. Leta ya Trump yagabanije ibitigiri by'impunzi yemerera kwinjira mu gihugu. Sekretari wa Leta wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yatangaje ejo kuwa mbere ko impunzi 30,000 arizo zizokwakirwa muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'2019 uza. Igitigiri gito cyane cemerewe kuva mu mwaka w'1980. Mike Pompeo yavuze ko Amerika yiteze gutunganiriza impunzi zirenga 30,000 hamwe n'abasaba ubuhungiro bashaka ku 280,000 mu mwaka w'2019. Yatangaje ko imvo z'umutekano wa Amerika arizo nyamukuru zitumye haba iryo gabanywa. Akavuga kandi ko ubuhinga bwahora bukoreshwa mu kugenzura impunzi wasanga bwemerera n'abashobora kuba bafitanye isano n'iterabwoba. Mwomenya ko mu mwaka wa nyuma w'intwaro ya Perezida Obama leta yiwe yakiriye impunzi zishika ku 85,000. Radio Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri no saha muri ko mutwumva kuri metero 45, 31 na metero 41. Ku mugoroba mucamuja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook yacu muyira isanga kwa makuru atandukanye n'amavideo atandukanye ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Abagize umugwi wigenga w'igihugu mu Burundi jeje gutegura amatora Seni barahiye kuri no wa kabiri imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inamashinga mateka undi yarahijwe kugira ngo atangure amabanga n'umushikiranganje mushasha wo kumenyesha amakuru n'imenyesha makuru Frederic Manirakiza ivyo birori vyakurikiranywe mu namashinga mateka mu Kigobe na mugenzi wacu Raymond Zimana
devant le parlement investi du mandat du peuple burundais seul détenteur de la souveraineté nationale moi Kazihise Pierre Claver.
Urongoye umugwi Seni Pierre Claver Kazihise niwe yatanguye kurahira mu bantu ndwi bagize umugwi Seni ujeje gutunganya amatora yabo uyo mukuru wawo nabandi bagize uyo mugwi bose barahira bavuga bati
Je jure fidélité à la charte
Darahiye ko nazohemukira umwe bw'abarundi ibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko niyemeje kuzotunganya amatora mu bwigenge ntangere no kudahengama nisunze umutima wo gukunda igihugu
impartialité et en sens aigu de patriotisme.
Kiretse Pierre Claver Kazihise agiye kurongora uyo mugwi asanzwe arongoye ishyirahamwe ryigenga Akopa Burundi. Abandi barahiye bari muri uyo mugwi ujeje gutunganya amatora ni Anosiata niyo nkuri cegera cy'urongoye uyo mugwi yahora muri uyo mugwi nyene. Uwundi ni Philippe Nzobonariba yahora ari umunyamabanga n'umuvugizi wa leta ubu akaba ajejwe kwigisha iby'amatora no kumenyesha amakuru muri uyo mugwi. Serge Ndayiragije yahora ari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ari mu runani Amizero y'Abarundi nawe yarahiye muri uyo mugwi akaba ajejwe intwara n'ubutunzi. Jean Anastase Hicu Burundi yahora muri uyo mugwi ajejwe iby'ubuhinga bwa none n'ibikoresho muri uwo mugwi mu gihe ya Sainte Niyonzima ajejwe ibibazo bijanye n'amategeko nayo Marguerite Kamana ajejwe byo gutunganya uburyo n'ibikoresho. Umugwi mushaje ujejwe amatora ukabugize n'abantu ndwi kandi ukazomara imyaka indwi mu gihe uwahora warugizwe n'abantu batanu kandi ukamara imyaka itanu bikaba byakozwe kwisunga ibwirizwa shingiro rishaje. Naho muri uwo mugwi harimwo uwavuye mu runana Mizero y'Abarundi igihe bemezwa n'amashinga mateka batuye muri ugo runani ntibakurikiranye ivyo bikorwa ko batorewe uja muri uwo mugwi batagishijwe inama.
Abashoboye gutanga abantu bagize urya mugwi ni kuvuga imigambwe mbere ndetse no muri societe civile bashoboye kwegegwa barababaza jije baraheza baratanga abantu bipfuza ko boja muri uwo mugwi. Ivyo rero ntivyabaye mu bijanye n'urunani Amizero y'Abarundi. Ama hariho nikindi umuntu agiye kwitegereza neza urya mugwi arasangamwo mugambo ufise abashinga mateka babiri waronsemwo babiri. Mugabo twebwe ngaha mu namashinga mateka turashika 25 ariko bakaduhereza umwe nawe nyene batiriwe baratubaza. Murumva yuko tutashoboye kubitahura neza.
Kiretse abo bagize umugwi Seni ujeje gutunganya amatora barahiye ubundi yarahiye imbere y'inamashinga mateka n'umukuru w'igihugu ni Frederico Manirakiza umushikiranganji mushasha ajeje kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru
toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation à promouvoir l'unité et la cohésion du peuple burundais.
Uyo nawe ava mu runana Mizero y'Abarundi akaba asubiriye Sergio Ndayiragije yashinzwe amabanga mu mugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihe bari muri Seni batera umukono imbere y'abagize ibiro by'inama nshingamateka n'ingenguzamateka. Uyo mushikiranganji we yateye umukono imbere y'abagize sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ry'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Raymond Zimana arakenuye cane nari nayicaye ku masonga nkitangura icuka siciza hagati y'impunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abanyagihugu ba Murongwe. Intandaro ni gandagurwa ry'umwana w'umwigeme w'umurundikazi yahungiye muri iyo kambi yagandaguwe mu ndwi iheze. Uko niko bamwe mu bavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo babimusiguriye.
Iyi migenderanire itari myiza hagati y'impunzi z'Abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe yatumye tugenderera inkambi iri mu birometero bigera kuri 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Ukigera mu marembo y'iyi nkambi usanga abaturage b'abakongomani n'impunzi z'Abarundi bicaranye baganira bacuruzanya ari nta kibazo, ariko iyo ubajije zimwe mu mpunzi amakuru yazo zikubwira yuko kuva mu mpera z'icyumweru gishize havutse icuka kibi hagati y'impunzi n'abo baturage b'abakongomani batuye Murongwe. Jean Claude niyo mwungeri kimwe n'izindi mpunzi zatugarukiye ku ntandaro y'uyu mwuka mubi utuma hawe imigendanire itari myiza hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani.
Ni ukuvuga imigendanire nayo itagenda neza. Ubarishe umwana w'umukobwa w'impunzi agiye ku ishuri bamaze kumwica niho impunzi zo ngaha Murongwe zafatwa n'agashavu nabo bongera babona uwundi muntu nyene w'umubembe ategereye uwundi mudamu avuye kwa muganga baramukubita baramugirira nabi niho impunzi zafatwa n'agasha yavuduca zifata uwo muntu nazo ziramukubita zimugirira nabi niho guca biyarira mu mirima y'impunzi zo ngahimurongwe baratemagura yindi barasahura ibiri mu isoko baratwirukana ibindi birasahurwa nico gituma dusaba abajejwe impunzi ko zotugarukira ko ngahimurongwe zikaduhuza n'ababembe basanzwe babanga mu aka gace k'imurongo.
Ive Wilonja n'umuyobozi ushinzwe ubuhinzi mu ishyirahamwe rya Depay anyumuza amakuru avugwa n'izi mpunzi ku imirima yazo yose abaturage b'abakongomani bayinjiyemo batemagura imyaka yose kubera icuka kibi cyavutse nyuma yaho umukobwa w'impunzi yishwe nizwe n'abantu bakekwa kuba abakongomani hanyuma izi mpunzi nazo zikubita umusaza w'umubembe. Gusa uyu agronome yemera yuko imwe mu mirima y'izi mpunzi basuye basanze ari abajura bibye mu imyaka. Agira ati
onare markeke mu shamba moya ya tomate njo baliba
kwasanze mu murima umwe w'itomate baribye amabasa abiri ubundi murima wa mushiki wacu wa Elize bafashe amashu 32 karundi murima batwayemo amashu 22 nta gikuba cyakitse n'ibihuha byavugwa mu kambi ku mirima yose ya bayimaze
marimere ilikuwa mu kanseme balikata shamba zote nini.
Iyi migendanire itari myiza yatumye bamwe mu banyeshuri mu nkambi ya Murongwe batinya kujya kwiga ku ishuri ribanza rya EP Kasabade n'ishuri ryisumbuye rya Institut Kaseke aho bari basanzwe biga kubera gutinya yuko bashobora kugirwa nabi mu nzira n'abaturage b'abakongomani. Ariko ubwo twagera ku kigo cya EP Kasabade kiri mu birometero bigera kuri 200 n'iyi nkambi twasanze abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bagera ku 10 baje kwiga nubwo babyeyi babo bavuga yuko nta mwana uri kwiga.
Twavuye kavimbira tumaze isomene zibiri mu byo twagwana tuvuga yuko abana bacu baca kwiga ariko twasanze ino ari ngorane mu zindi iyo dusabiki dusaba yuko mu kurindira ko umutekano woza makambi hari abaciye ubwenge hari abaciye kwishura bazi kwigisha koza n'amashuri mu makambi kugira barindire ikibazo cy'umutekano kije mu ngiro.
None abo bana banyu ntibari kwiga
nta mwana n'umwe ariko ariko n'umuzi wo kwiga gute kandi ugiye bashaka kwica ninde muvyeyi yokumira kurekura umwana mu gihe azi ko atagaruka.
Mu rwego rwo gukemura amakimbirane ari hagati y'abo baturage b'abakongomani n'impunzi z'Abarundi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi SNR ikorera mu nkambi ya Murongwe ku wa gatandatu yashyizeho itsinda ry'abantu 40 bagizwe n'impunzi z'Abarundi 20 hamwe n'abaturage b'abakongomani b'imurongwe 20 bazafatikanya n'abapolisi ndetse n'abasungusungu kuzajya bakora irondo kugira ngo bagwanye ikibi cyose gishobora kuza hagati y'abakongomani n'Abarundi. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika imurongo wo mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo inkuru yawe abakunzi bacu bashobora gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muri benshi murindiranye igishika kiyago c'abanyedini cuno munsi muti turagaruka kuki twashimye kugaruka kuvyerekeye igwirirana ry'abavuga ijambo ry'Imana benshi bakunze kwita abavugishwa ni kubera iki bagwiriranye byavuye kuki hayico vyica mu kwemera kwa bamwe n'abandi. Reka mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atwakira abatumire hama baheze baduge kw'ijambo.
Umwigisha Toyi Aloyiz umuhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu turabaramukije
amahoro neza.
Umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongoye ishyirahamwe Rukirisu Live for Christ na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije amahoro neza.
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy arongoye urwego rutunganya ubutumwa bw'abakristu b'abarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'i Bujumbura muri diyoseze nkuru ya Bujumbura na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje.
Ego kubijanye n'igwirirana ry'abavugwa butumwa batagira amashengero bakukira nk'uko tusanzwe tubimenyereye mbere hari n'abasanzwe batazwi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mwigisha Toyi Aloyiz mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu ivyo mwebwe mubiha isiguriye.
Isiguro tubiha ni ibintu vya kino gihe bisaba kwibwira cyane gose bisaba no kurondera makito akavyitondera ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha cyane cyane icya mbere cyoco ningene ibintu bigenda birahinduka mu byumviro by'abantu nuko abantu babona ibintu ningene abantu bagenda barahanahana bahanana amakuru agendera arakwiragirana mu bantu ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ibyo ukwemera kwiwe bigenda birahinduka kumbere kuziko cyanke muri eklezia ugasanga rero hariho abandi bagenda rukundi kubona ibyumviro bihanahana ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ibyo kwemera kwawe n'ibyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira na cyane cyane ubundi bwa none usanga umuntu ashobora kuronkara henshi atakibirongera kwa patiro nyene gusa patiri mukuru wiwe mugabo nahandi ari kuri televiziyo arandi ari hose ugasanga rero arashibiye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akoramo ibyumviro bigatuma nawe nyiragira gute ashobora guhindura ibyumviro byiwe ni wanashaka n'icyumviro cy'ukurondera nge nawe nyene yogira gute iyo jambo yogigisha ibintu byobyigisha akona ko bishoboka kandi akabigira arosa mumviza rero agaheza akabigira ikindi nacyo kandi nogira nti rabona aba bitwa ko ari abantu bigishije mu ry'Imana kugwe go hejuru barambaye cyane gose barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ibyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu aha rero imyaka tugezemmo ntibikwiye gusa kubisigura no kwisigurira abandi ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka aba bari kwaruka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagende kundi kuntu iraheza no byindi kandi ugasenga kumbure biratumye wa munagize gute ha hantu yaronkira ibyumviro atumbereza iyo dini giwa gatigana ndonere dini giwanje cyoza ari sumbiriza ibyo nsanzwe mu rwose bacha biyonkora bagatangura gwabo imvo ni nyinshi ibo ni nyinshi ibo ni nyinshi
ego reka twumvirize patiri Bukene Jeremy asanzwe atanga izo nyigisho mu makaminuza asanzwe agwiriyemo urwaruka ati mwebwe ibyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere gurwaruka
ego murakoze cyane jewe cyumva yuko muri kaminuza ugaruka ruba ariko ruisununura mu byumviro n'abantu rero bafise ingene yabona ibintu batabishimye barabishikiriza canke nkuko ubundi yabivuze bagahindura nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura madini si byubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
biroroshye
udasanzwe barahindura amadini araza ari menshi birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyo nkora none musingene avuka mugabo ari Burundi ari mu gisagara cy'Ubujumbura wumvise ko dufise amadini amajana 6 cyangwa yuko dufise nagamvuga ngo turatunze mugabo cyangwa yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane gose amajana 6 ni menshi gose abahinga rero bagiye baravyiga barerekana yuko bwa mbere na mbere amadini ahinduka gose ahantu hakunda kuba intambara kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi no kuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose baherezwe ibigwa abantu benshi baherezwe ibigwanisho bakagwana aje usanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyene aje usanga rero abantu bafise impengamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kumera nk'isase rivuye kucuma basa n'Imana naho rimwe mwe yabivuze bidakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira cyakabiri ubukene turimo nabwo ego kuko ugiye kuri amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushaka kuyibona abenshi abemerera akazi bazabasengera nk'akazi bazabasengera nk'umwana bataronka ikibondo baronke bamenye mu ishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi baronke ibyo bafungura
kugira batanga indemeshanyo
ego mugabo rimwe rimwe harusanga
cyane hari inyungu zabo abo baremesha babashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka amaze kugerayo kuko kubyukuri hariho ibyo bemererwa bitabavye kuko barabihurirana bigahurirana na Imana kisho cyangwa ugasanga umuntu n'umunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo atari bakabire birabeshuzwa n'ibikurikira
ego reka duhe jambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo amasengero ariko aravuka ariko ni umuvugishwa abita abaprofete mu rurimi rw'Igifaransa Christophe Ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe mubivuga kwiki mwebwe mwatanguye icyo gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni kiki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ibyo bikorwa
ndabashibiye cyane gose kuri icyo kibazo mumbarije bivanye n'ukuntu nabanara kuze mu ishengero kandi nkabona ihinduka mu ishengero bihereye muri jewe naje ubwanje no uvuga nti ihinduka cyane cyane ry'uwo muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu rikoreragenda ubu muri mesi hari umuvuduko mwinshi cyane rwose n'ivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye n'ivyo Tori Aloyse yavuze n'ivyo Padiri yavuze urashobora kubona yuko harimo ikintu kiriko kirabikorera ko kuri ivyo bintu kuko uravye ukuntu umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura ama
makuru
yiwe isi irateye imbere cyane gose hari ibyitwa WhatsApp hari ibyitwa Facebook hari ibyitwa nde ugasanga ari umuntu ariko arakurikira abo bantu kandi ugasanga yaraba yagereranya agashiraho itandukaniro agasanga padiri wiwe cyangwa pastori wiwe hari ibintu atari kwaramuha bimuhagije akacabona ubundi nawe ibyo nyine ariko arumva hari uwundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha akacabona yuko ti wa undi ari muri etazo ni mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyero ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza undi muntu nawe nyene kandi babonye undi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza ngo padiri yavuze ati barasengera abagwaye barasengera abatavyara abashaka akazi bigasanga birashoboka birakoreka akacabona undi muntu ariko akorera handi hano kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye ndavyo ndiye kwarakora wa undi yagiye ko akusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye tamupasa ariko arabikora akaca tanguza igikorwa nawe akaca tanga ryo biri muri benshi
ego bisigura yuko mutaba mugikeneye cyane abo oye babaha bari basanzwe aba makuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi
byo navyo mvuze ko ari ku mugabo babandi babarongozi babuhama bakinewe cyane kigituma umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi arumba tamu kubera ko babonye nko kuri izo ama informasyo cyangwa makuru akayakura ku bantu
bari
hijya cha kumbuga ukacusanga rero aci yarondera umuntu ariko arakora nka wabo ndi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhantu rero katusanga rene ivyo bintu biriko biraba nishengera ubundiho yavuka rero bigatuma havuka amadini menshi
pati ibyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino
jaho mbona kwizo ari ingaruka zizindi ngorane nshigikira yuko ukugirana kwa madini ari ingaruka azivyo navuze ubwa mbere ubu rero umbajije uti none ko guhindura
nabyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kubyara
ingaruka nambona mbi bwa mbere na mbere nuko abo bantu bumva bagwiza amadini bose ntibera kuko no bangiye kwesha ko abantu bazana amadini mashasha bazokugira ko bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini rya ryo ryose kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za katolika poro protestante canke abamisulima atakwigenga kuri iyo abajenero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane mugabo
ni kuvuga yuko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mu ngira
ubwisanzure buriyo buriyo mugenzi kuko twebwe jewe munekeje katolika no wambesha nuko ariyo ndi kumbure ubaza ngo niko ndayivugira ko ariyo ndimwe nta muntu numwe twibwira tubaza tubuza gusohoka aragenda kandi yashatse kugaruka aragaruka yagarutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubire ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo ibyo byose ni mu bwigenge nta muntu numwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu naho uvuga ngo mbo ngo jewe ngo cenzo bigira uko ndabibonye oya baragutegura umuryango nuko no muhira umuvyeyi arafise ingene narera abana kuko amashengero nanye nategereza gukurikirana no gufasha umuntu uko nyene mu muryango bigenda nuko bo bakorera ku mitima mu miryango nabakorera mu buryo bwinshi
arushatse kujya gutanga ubwo butumwa ukwiwe nyene ashaka kuruha umwidegembya ariko akongera agataha murekereze ya mukamwana
twebwe turabarungika ahubwo turabarungika yabo dukundiye bose kuva muri politike mu mashuri ahantu hose urazi kugenda ugasanga umukirisu ahagaze mu izina ry'Imana ariko arashinga intahe yanka igiturire yanka kurenganya abandi yanka kubesha bene uwo muntu natuvuga ijambo na rimwe bari karakora ubutumwa
ego umugisha to ya Aloyse yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyiza yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yaravuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ibyo avuga nivyo ndabishyigikiye mugabo nagira ndafise ico cy'imbiro nongera ko na jewe
ego
yo gwirirana kumuvutugo udasanzwe ryo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana wanashaka n'umutekano cyane umutekano ku mutima nabo nyere kandi ugahungabana urayo uko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana nukomera kera yuko amadini arafise inzenoga nti uruharu dasanzwe kuko ivyo abantu yucubakira ko twita amateka twitwaye ngiyonge nderwako twita imigenzo n'imifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho bwo kwa abantu bagati inyigisho rero ikomoka ifititso ititso rishika kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi ucuba yuko ayo mateka iyo myifato iyo migenzo iheza igatirigana ko bitera nugani ibibazo byinshi bazo byinshi umitima y'abantu ninuze irahungabana n'umutekano wa umitima yawo kuko baheza bagati none ukuri kuri he kuri hariya bikaba byinshi cyane gose hanyuma kandi hari n'igihe usanga mu buzima bwa minsi yose ingene abantu babayeho ugasanga kumbure ayo madini hashyitse igihe asubira namwe nayo nyine kandi maze gusubira namwe rero araheza agatuma nugani atera ibibazo bidasanzwe imitima y'abantu icyo ni cyambe hari ikindi kandi munatokwibagira gihambaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakora ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu abantu rero ugasanga hariho abemera aba n'abandi atanakimwe babemera babakeneye nogira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi mwaho ugasanga aya madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuze urwamo rwinshi ugasanga rero ariko aravogera n'ubwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
chaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa
akatwara umwanya wo gukora utundi dukogwa anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodura baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamo rurenge cyangwa urabona urane
izo reka niko biri ga Christophe
basi novuga neza ko ari ko biri mugabo gusaba hari bonekezamwo utunenge buri kintu cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge nkubwo nk'iryo kangura riko riraza ku muvuduko mwinshi wo ngamo Burundi urabona ko harabikinga mu kiza
mwe muvyita ikanguro
ikanguro
kuko ikintu bwiza
yego kuko urabona ko ico kintu kiza kikanguka tutari tumenyereye mu ba jeune twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze murumva yuko ni ikintu nokwita ikanguro mu ba jeune haraboneka mutunenge bitavanye yuko barongozi bavyo ari bo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo bajeune bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ivyigwa vya psychologie umuntu ashobora kwitirya ro comportement de l'âme canke inyifato y'umusha ukuntu meze burya umujeune akiri mu myaka y'ubuyabayaga canke ico no kwita ni adolescence musanga akantu kano mwa kenshi kari muri we chaka jewe na jewe no bikora urumva naho rero nabo barongozi usanga bariko baratakaza ikiganza cyo kubarongora abo bajeune naho rero gani leta izana gukurikirana ivyo bikorwa biriko biraba ariko mugabo rero suko bihagaze yuko ngo batere umuhagararo mu gihugu oya
barongereza gutera umutekano muke nkuko oya Louise kayivuga muhinga
murongera ko mitima y'abantu ko bacaga ibyimbiro byinshi barahungabana uko barasanzwe abone ibintu
Nuko babuze icyo bakora cyane kubera umwe wese uno musaje gutanga ubwo butumwa ejo hagacundi ejo hagasiba gacundi n'ivyo ari karavuga
rebe ikinga mukiza ariko abukuri bo barakomeza ahubwo umutekano kandi bagakomeza n'amahoro mu mitima y'abantu urumva umuntu niyo cafatira kwingwa ikanguro ngo niribi ariko ikanguro ryamari ryiza ko biriko
pati mu giti ikanguro na nkuko ari karabivuga uwari muri abo bakiri bata
oya nibaze ko we ashatse kuvuga iryo kangura ashaka guhindura mu kirundi rya jambo avuga ngo reveye mugabo twebwe ibyo oyi ntabiriho twebwe inyigisho ni ndera mutima inyigisho zikomeza kuko tugese kuvuga ngo ibyo tugira uno munsi cyo twagira ejo
mugabo ikanguro niko ikanguro burya ni gikikiri kigerekana amwe yo bari kavuga ibitari byo
sino ja kuvye yavuze mugabo jewe ndibaza ko ikanguro ko ashaka kuvuga ko ari guhaguruka no guhagurutsa abantu ibyo nibaza sinzi ko byashatse kuvuga
uwo muvuduko ahubwo ngira ngo uko haba
reka rero nje ngaruke gato ko je kibazo ukore umwaka imbajije ngira ngo sinina nagitegere na neza ingaruka zijanye n'ego n'ibi bintu
ugukinga izo ingaruka mbizi shobora kuva kuri ibyo
yazivuze mushinga nahe Aloys ingaruka ntizibura ubwambere na mbere nuko tuca tuba muri bya bintu nkuko bivuze abantu baguma bahindura kuko twavuze amakuru ni menshi cyane ibintu bihinduka nibogana n'ingoga abantu bagashaka guhindura no musasenza aha idazo dusenga aha
Harakoze mgenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire bibe bari kumwe twatumire mu kice cha kabiri cha kino kiganiro muzo subira gukurikira kwa kabiri uza ncuti bakunze mariko muratwumvirizaho muherereye hose mwakenuye yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Al Santos yadufaje muhinga bw'ivyuma na Diane nahazwe tuzosubire ejo nkaho twahereye mu biganiro twatumiriyemo harimo muri isanga ya saa 10 amakuru avugwa mu Burundi no mu karere saa 12 gice saha 1:30 amakuru bagezeho kwisa ariko na cyane cyane turaza kwibanda ku makuru ya Afrika muranigwe mubanyi no mu byanyu.